ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్. Radio Isvita America ribandanya ku bashikiza ibiganiro byaryo mu kinundi n'ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 bice 3 no ku Ijwi rya America kuri FM 104 bice 3 Kigali mu Burundi tuvihanira kuri FM 94 nibice 9 na FM 95 nibice 2 mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Uni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Afrika ibandanya kuba intara ikenye kurusha izindi ntara zo ku isi. Mbi intara ya Afrika ibandanya kurangwa n'ubukene bukomeye cyane, bitegira iby'abantu baba muri ako karere byo bibandanya kwiyongera bikomeye cyane. Muri iki gihe hari abantu umuriyaridi n'imiliyoni amajana abiri baba mu karere ka Afrika. Bitezwe ko icyo gitegera ikiyongera inshuro zibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 50. Ibyo ni bitegera bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Inyubako zifasha mu bijyanye n'iterambere ziri muri Afrika ntizihagije mu bihugu bitari bike. N'inyubako nk'iyi zari zasizwe n'abakoloni ntizifashe neza na gato muri iki gihe kubera zitabungabunzwe neza. Mu gihe kitari gito abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bagumye bagiriza irage ry'intwaro z'igikoloni ku byerekeye gusigara inyuma kw'akarere ka Afrika ku bijyanye n'iterambere. Yamara hari ibindi bice byo ku isi byaciye mu bibazo nk'ibyo, haba mu karere ka Aziya canke Amerika y'Epfo. Yamara muri iki gihe byagize intambwe zikomeye mu byerekeye iterambere. Kubera iki akarere ka Afrika konyine ariho byananiranye ko ibihugu byaho bishyikira iterambere nyakuri bikagira ikibanza cy'iteka mu makungu? Ho bahagaze igihe abanyafurika ubwabo bakwita agatima mpembera bagahagarika kuguma bagiriza abanyamahanga ku bibazo kenshi baba biteye ubwabo. Zoba ari izihe mpamvu nyamukuru zoba zibuza kwa karere ka Afrika gatera imbere? N'ikihe cyokogwa kugira abanyafurika bahindura ingendo n'ivyiyumviro basize muri iki gihe kugira ibintu bihinduke? Nibyo tugerageza kuganira mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Jiben Yongabo, umwigisha mu byerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi. Jiben waramutse.
Ego na mahoro.
Ibi ni bibazo abantu benshi bama bibaza ku vyerekeye akarere ka Afrika, igituma kadahaguruka ngo gatere imbere nk'ibindi bice utundi turere two ku isi. Ku bwanyu ni ikihe gituma akarere ka Afrika kaguma inyuma?
Kuri icyo kibazo icya mbere navuga ni uko igihugu cya Afurika, ibihugu byo muri Afurika byagiye bisa nk'uko umenga byakurikiye ubukoloni. Uravye nk'ibihugu byinshi byo muri Afurika gushika ku myaka 80 wasanga bafite amadeni, amadeni y'ibihugu biteye imbere kandi amadeni bakoresheje na nabi. Hanyuma ugasanga rero kuva 80 gushika hafi 90 bari mu bintu byo kuriha amadeni gusa kandi ibintu bitagira akamaro. Nukuva yuko ari umwanya muniniya hafi imyaka 20-30 ibihugu byo muri Afurika byasa nk'ukumenga byaratakaje. Hanyuma muri imyaka nuvuga ko nk'imyaka utangwa 2000 niho nibaza yuko imigambi nyakuri iraba abanyagihugu yoba yaramaze gutanguka mu bihugu bimwe bimwe naho nyene. Ugasanga rero kenshi ugasanga abanyafurika biguma biruka n'ubukene bibaheze kwiruka nyuma y'amadeni. Nibaza yuko muri imyaka uravye muza gusanga nk'ibice bishika nka bitanu bitandatu bijana bice inde gukijana by'ibihugu bimwe bimwe usha gusanga byarateye imbere ufashe nka iri Maurice muri Afrika y'Epfo ugafata ibihugu bya Botswana na Namibia n'ibindi munashaka kuvuga ushaka kubona kumenga biri ku ntambwe yo gutera imbere ufashe buretse umyaka imwe ya Cote d'Ivoire naho nyina usanga byarateye imbere na Senegal muza gusanga ari ibintu bisa nko kumenga baratevye mugabo bari ku nzira yo gutera imbere n'ubwo yuko ubu ibihugu byo muri Afrika byasa nko kumenga ubutunzi bwabo bose babishoreye hanze kandi bakabigushana nabi ugasa nko kumenga babigave ubu nibaza ko batoye ubwenge bwo gutora ivyo ibihugu byabo bikeneye bakaba ari ivyo bakora cyangwa bagakoresha kugira ngo ibintu byose bakura hanze bifite amafaranga y'agaciro bareke kuko ariko barabigura bayikura hanze bakagerageza kukunda bo nyine mu byikorera nibaza yuko ariyo ntambwe nuvuga nk'ibihugu byo muri Aziya byatanguye kera ibihugu byo muri Amerika Latine byatanguye kera mugihe ibihugu byo muri Afurika basa nko kumenga muri imyaka barabitanguye vuba nibaza ko
Mwana hanga marani tino wabari ya mrakozi. Mwatanzi nga karoreo ka Il Maurice nizinga kera gyari fisi biwa zobi kome bijanye ni vijere ke mibano gyari fisi abantu bubwo kubutandu kanye bari chara hamwe baratore rinyishu ubwambere na mbere ivyo bibazo bijanye ni mibano baheje ivyo bibazo bijanye ni mibano munyuma bari yumvira guhindura ingendo hamwe ni vyumviro guhindura uburyo bakoramwo bari basanzwe bakoramwo barahindura byose bashika aho bageze ubu nikihe utundi turere ibindi bihugu byo muri Afrika byofatira nko kwizinga muri izinga ritoyi cyane ariko rifise ritimaze gutera imbere bimwe biboneka n'amafaranga abantu baronka ku mwaka umwe ku giti ciwe usanga ari nibaza nko hejuru ugereranye ugereranije n'akarere ka Afrika.
Nibaza ko ikintu cya mbere nibaza yuko turetse ibyo byerekeye kurondera amahoro babiciye bakareka bya by'ubwoko ko n'abantu izinga kenshi usanga ari abantu baje bava handi bose hafi bose nibaza ko icya mbere bagize nuko no guhingura nibaza ko icyo cya mbere bakoze kandi uravye ikintu bakoze bafashe igitego kimwe cyo kurondera isukari barayihingura bagira ubumenyi bongera bayishora ku buryo bwiyaguye nduva yuko bafashe ikintu kimwe bagashyiramo ingufu zose hanyuma batangura kuri ivyo ibindi biraza imitahe hanze iraza kandi uravye n'ahantu hateye imbere kandi uza gusanga n'imitahe yose igumiza nibaza ko novuga yuko bahere ku kintu kimwe bashoboye hama ibindi birizana nivyo novuga
umuntu afashe nk'akarere ka Aziya baravuga igihe ibihugu byo muri Aziya byariko bitera imbere bavuga mu France ko ari miracle asiatique miracle novuga ko ari nk'ibitangaza mugabo ubabajije nuko ibintu byabaye mu byukuri nta bitangaza byarimo barakuye amaboko mu mpuzu barahindura uko biyumvira uko bakora barabiri vyuya gutira bagere aho bageze umuntu afatiye nko kuri ako karere ka Aziya nikihe abanyafrika bokurako
ikinyarwanda cyangwa cyambere bo nibaza ko ushira imbere ibintu byerekeye gutera imbere no kuzana imitahe ivuye hanze icyo bumenya nuko ibihugu byinshi byo hanze biramaze gushika ku ntambwe yo gutunga mugabo imitahe yabo ugasaga nticunguka nubwo yuko ambarafite amahera y'umurengera bakeneye ahantu bashaka gushira kugira ngo bunguke bimwe nko muri Afurika uza gusanga ubutunzi bwiyongera ku bice bitanu bitandatu indwi mugihe ugiye kuraba nk'igihe ubushinwa bwatangura gutera imbere wasanga ibice byashika cumi na rimwe cumi na kabiri nuvuga yuko hari ahantu ku isi amahera amaze kuba menshi biba bikeneye yuko rero umuntu afise umutahe utwara ahantu amahera yiwe akunguka aho hantu rero nibaza yuko abanyafurika bakwiye kuraba neza ni mu bihugu byo muri Afurika muri Afurika habuze ibintu byose usanga amabarata yahari barashaka gukora amabara barashaka gukora amabara y'indarayi barashaka gushora ibintu byose barashaka kubihingura barashaka kubitwara bagakora n'imiduga mu buryo nk'uko tubona nk'ibihugu byo muri Europe y'Uburayi bwo hagati uza gusanga nk'uno bugwa nk'akarorero muri nk'igihugu cya Slovakia cyangwa muri ibihugu bya Czech uza gusanga ihinguro rya Rono rigenda kurondera imodoka bashaka gukorera hariya ijyanye n'ibyo bihugu n'amahera bafite nibaza ko ibyo bintu nibyo bintu cyane cyane nibaza ko ibihugu byo muri Afurika bakwiye kubona ibihugu byo muri Afurika bisa nko kumenga ni ibihugu atabivyishi bihari ugiye hanze usanga barahubatse hari ibintu byose ariko muri Afrika na hantu hakwiye kuja imitahe. Ikintu cya mbere nibaza ko bufashanye bo muri Afrika ni gutekana kubera ibihugu byo muri Afrika abantu bose basanga ukomenga barasa ariko abantu bagenda baracana cyanamo niyo bamenye ko gucana cyanamo ari zivyavuye hanze. Uravye ibihugu byo muri Aziya uza gusanga ari abantu b'imihinguro itandukanye banavuye na kure na kure ariko ugasanga barumvikana hari ibintu batanakivuga muri Aziya utazopfa wumvise mbere n'ubu ariko ugasanga muri Afrika ivyo bigora bavuga n'ahandi. Nibaza yuko baze bamenya yuko ikintu cya mbere gikomeye nuko igihugu gitekana kugira ngo gihamagare imitahe iyo mitahe badafise baze yironka ivuye hanze bwabo mu gutekana kandi bakazoshaba baca n'ubwenge bwugira amashuri. Nibaza ko icyo ntambwira kabirize n'ubuga.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone. Desire aduteye akama. Desire uratwumva?
Yego ndabumva.
Tubwira ahuri n'irindi zina.
Nitwa Mukundo andi Bujumbura.
Ufise akabazo canke icyumviro?
Bwa mbere n'icyumviro mu ndaheza n'akabazo nimba ntazaba natumukewe neza.
Okay.
Hanyuma nsanze muri Afrika ntidukenye. Nitwa dukenye mu by'ubutunzi ahubwo turakenye kumenya ibintu. Mbega niya he politiki nziza yotuma Afrika ishobora kuba mu iterambere kuko nubwo twitwaza ko hari ibihugu byadukoronije. Ahanini bo barashoboye kudukoroniza mu bwamaze turabikura baragenda ariko natwe no munsi mega turi nk'abakoloni interne uvuga ko bo hagati mu gihugu muri Afurika urabona ufutanga no munsi twebwe ubwacu abanyafurika niko tuba turajyana dupfa ubusa utanga dupfa ubukene cyangwa ubutunzi dufise muri Afurika gusa n'ikibereye nitwo kwitwa za ngo ni abakoloni baduteye ibyo nimba barabikoze ubu twarabyikuye ahubwo twikuye kurahambega kira gihe bari bahari twatwifashe gute no munsi batahari twa kubwiza kwifata gute ico bakibereye tukafuka fata intombero nziza y'iterambere maze tugateza imbere Afrika yacu. Hanyuma iyi politiki usanga hagati mu gihugu yuko usanga abene gihugu ubwabo uri kurengera ibyo bapfa usanga ariko baragira nibyo bituma Afrika itatera imbere kuko hano usanga kenshi twamira makofi fratricide donc usanga abene gihugu bavukanye bambari ko batajyana bazizanya ubukene cyangwa ubutunzi ubuke dufite muri Afurika. Icyo twoshira imbere ni uko abanyafurika bose hamwe tukareka kumenya ko Afurika nta wundi muntu azoza kwiteza imbere atari umunyafurika wenyine ubwiwe. Hanyuma mbega none ni iyihe politiki nziza mubona abanyafurika twogenda cyane cyane indongozi kugira ngo Afurika muri rusange itere imbere? Murakoze.
Murakoze. Mu mwishura ya Jibel.
Murakoze. We wavuga ati ibi tubiko turavuga by'abakoloni n'ibintu bya kera baraje baragenda ama kibazo cyo cyakabiri ati yibaza yuko ibiteye ingorane ari abantu bavukana basanga n'abajyana ariko no mubara yuko ivyerekeye abakoloni se abakoloni bajya baje bakagenda igihe baza bakagenda barasizeho ibintu bivuga nk'imigambi y'igihugu. Imigambi y'igihugu rero abanyafurika benshi kuva 60 gushika 70 naho no kubara nuko bagiye barakoporora ibyo abazungu basize sukuvuga yuko umuzungu yari akihari mugabo ni mu mutwe yabo bashatse gukora nk'ivyo abantu bazungu basize wasanga rero nta migambi ihari. Nukubara yuko kuva 73 cyangwa 79 igihe hatangura kuba ingorane y'igitoro wasanga ibihugu byose byo muri Afurika bifite amadeni kubera iki? Bafite ibiduga binini binini babikoresha ukundi. Nukuvuga yuko umuntu w'umunyafurika wenye ntigeze yumva yuko ateza gukorera umunyagihugu. Icyo ni cyambere. Kigira kabiri kugira ngo yiyumvire ubutunzi bw'igihugu buzoteza imbere abakazoza akavuga ati iyi kawa y'iwacu mbega uko turiko turayishora ntitwoyihungurira hanyene tukazugura nyinshi tukazoyishora hanze imaze guhinguka. Ivyo ni ibintu ibihugu byinshi bitigeze bigira. Nibyo gitubona ngo ngo hayakaruro ka iri muri iri muri seri imvya kitwewe isukari reka tuyikorera hanyene kandi ku bwinshi tuyishore uzosanga nkuno guhanga karoriro ibihugu byo muri Afrika niga kuzosanga ikawa hanze iburaya yitwa izina ntaka tuvate ikawa ivuye mu Burundi cyangwa dufate ivuye mu bihugu bibaye naho uvuga nka Kenya cyangwa na Ethiopia uzosanga ari gake mugabo ugiye kuraba nk'ubwiye hanze uzosanga ikawa yitwa Brazil cyangwa yitwa Colombia ibihugu binini binini uvuga ko ibihugu byari kuba byariyunze bigagira amahinguro manini manini bigashobora ikintu gise akamaro kuruta aho bashobora ikawa uko nyine imeze itagira igiciro kinini. Amikeni kigira kabiri yavuze ati byerekeye abantu bafa amatongo ibyo byo gufa amatongo ni ibintu novuga yuko bivuye ku bukene kugira ngo uyumvire ko umuntu wese ku myaka yacu tufise umuntu wese azagenda kurima isi isi nitongo no kuva yuko tugiye hahandi mu kurima ari kuravye ibigo byo muri Aziya n'ahandi usanga baramaze guhindura n'abayenjeniyeri barubuka barakora ibintu by'ubuhinga bagakora ordinateur bagakora ibintu by'ubuhinga no kuva yuko ubumenyi ntibwigeze bugwira kubera amashuri atari yaragwiriye mwiye kuraba nk'umu ibihari usanga abantu bafise usanga batize usanga batazi ibyeke kuvura nk'ubuno kubara nk'ibihugu by'ubuhindi byamaze gutera imbere ubyeke kuvura kubera barungutse abana bakiri bato bakenda kuvyiga mu Bwongereza cyangwa n'ibihugu byo hanze mugabo bakagaruka iwabo bagasubira kubaka ibitaro bagasubira bakaduza ibyerekeye ubumenyi mu byerekeye kuvura niyo gituma dusanga mbere n'abarundi n'abandi bose muri Afurika basigaye bagenda kwivuza mu Buhindi ako n'akarore ni uguha gusa kugira ngo nakwereke yuko mu gihe abantu batateye imbere mu bumenyi ngo batere imbere bakoreshe uburyo bari bafise bakabukoresha neza hari imyaka bataye iyo myaka bataye barafite n'igihe cy'ukuriya nibaza ko ari cyo namwishyura murakoze
murakoze dufite kandi Jean-Claude uratumva Jean-Claude uratumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
izina ryanjye ni Jean-Claude Girukicyaba
uhamagaye uri he
hamagaye mpagaze mu gisagara cya Ngozi
ufite ikibazo canke icyumviro
icyumviro nkongera nkagira n'ikibazo nashaka kubaza umutumire
yego
ama nagira mbanze ndabaramutse mwongere munanda mukurije umutumire
mwaramutse
nashaka mbanze nibarize nyako umutumire wacu none aba kuba ibihugu bya Afurika byarakoronijwe nije byo babituma ibihugu byo muri Afurika bisubiye ko tuguma tubona kandi no ku yindi migabane mu makonti hari ahantu hari ibihugu byakoronije ariko byo biteye imbere koho byo babiva ku kintu kuvuga yuko ibihugu byakoronijwe muri Afurika bidafashwa cyanke yobari gutwara ku guverinoma mbi yo mu bihugu bya Afurika icyo ni kibazo cyanjye numva nari mfite ama intererano nayo yewe icyo mbona hari gikwiye gukorwa ahubwo harakwiye kuba kumvikana cyane cyane mu butegetsi kuko kenshi mu buyobozi uri kuraraba iyo habaye kutumvikana niho n'ibihugu bimwe bigenda biviramo ubukene bikagenda biviramo ingaruka mbi z'ubukene kubera ubuyobozi babo butariko burumvikana ukumva uri yahagaze kuri uruhande urundi ahagaze kuri uruhande hatabaye mu kumvikana usanga n'igihugu cyatambutse na nyabutunzi tworokirize ugasanga umwe yatwaye uruhande undi yatwaye uruhande kandi umwe akarujyaniya yipfuze undi yo yipfuze kacisanga rero ibihugu bya Afurika bigumye mu bwo bukene
murakoze mu mwishura ya JB
murakoze reka nsine na mwishura nk'uwa mbere ku byerekeye iby'abakoloni nibaza ko umuntu atobishimika ko cyane kubera twamaze kubivuga ariko ko umuntu yokumva nuko ibihugu nk'ibyo muri Aziya cyangwa iby'ahandi nibaza yuko byikuye ubukoloni bwikuye muri independence babyikuye mu byigwa bagiye baragira bakaraba ikintu gikenewe mu bihugu byabo nibaza ko ariho tukwiye kuhumva neza tuvuga ngo abazungu kugenda ubukoloni mu kugenda byagiriye rimwe imyaka 60 bose bagiye ngo ubwiye kuranga nk'ibihugu bimwe ngo byagiye biratera imbere byarahinduye imigambi ya leta cyangwa kadoza k'ibihugu aho nibaza ko ariho niko nashimika hama ikindi yavuze ikintu kigira kabiri ngo byerekeye ngo kumvikana cyangwa ngo byerekeye ubutungane na cyane cyane nibaza yuko ibyo byo ku navuze ko ubukene aribo butuma abantu bose bagenda basa nk'ukomenga barangibumvikana iyo mu mwese mu Kenya mucamutsira ku matongo y'iwanyu yabasa n'abasokuru ariko ubwiye kora iyo umuntu agera atera imbere akiga amashuri akabandanya ashaka no kubandanya n'ahandi izo ngorane zo muhira zisa nk'ukomenga zirahera no kuvuga iki uko ubutunzi bugenda buraduga gusa nk'ukomenga imijyane yo mu ngo cyangwa y'ibindi byose umuntu ashaka kwiyumvira bigenda birahera uravye nk'ibihugu byo muri Aziya ibyo ingorane dufite muri Afurika ntazo bafite nivuga iki barateye imbere barubaka baratera imbere baradandaza barashora hanze nuvuga ko izo ngorane dufite ntazo bafite nuvuga ko umuntu wese atunze arashora agateza imbere y'iwabo izo nyane zigahera agenda atera imbere araba imbere nibaza ko cyane cyane ari ibyo no kwishura amenye umuntu wese amenye yuko iyo utangiye gukena utangiye gukena niho watangira kuza injyana mugabo uyu uko utera imbere injyana ushobora no kuzishyira mu butungane ugahamagara n'abandi bagufasha mugabo ku bintu biboneka nibaza ko cyane cyane ariho ari itandukanye hage ibihugu byo muri Afrika n'ibindi byo muri bihugu byo bitanga muri Aziya cyangwa muri Amerika yo hagati bagiye batera imbere ugasanga izo njyane zarahize. Murakoze.
Murakoze. Obed nawe nyene araduteye akamo. Obed uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Mutubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye.
Ndi sengumva Obed mba I Bujumbura mu Burundi.
Mufisa akabazo cyangwa intererano?
Ego ikibazo ndetse n'intererano.
Ego.
Ego tuyo turiko turaba kubyekeranye n'iterambere rya Afrika cyane cyane muri ibi bihugu byacu usanga bikiri mu bukene butangaje. Kenshi abantu tuvuga ngo abazungu nibo badushize muri ubwo bukene, ariko ntitwigera turaba ndetse twebwe uno munsi inyuma y'imyaka ishize abazungu baragiye nike turiko turungura bene wacu bari mu bukene, cyane cyane nkavuga ku bantu batwara aribo bitwa ko bize bafise n'ubumenyi runaka bofashishije abandi. Ufashe nko muri bino bihugu byacu abantu benshi batunzwe n'uburimyi, abantu baracarima ku buryo bungana n'ubw'abantu mu myaka yo haize imyaka 200. Muri icyo gihe inyungu abantu bakura muri ubwo burimyi aribwo two kwita nk'umutungo wa mbere bafise udakubagaburira ndetse n'ivyo bakeneye byose ubwo burimyi ntacyo bubamarira. Abize nabo hagufata ya mahigwe guteza imbere ubwo burimyi baba bariko barondera bobo ubutunzi bwabo aho dufatira ku bategetsi bamo bariko barondera ni gute bobo shika ku butunzi burenze bw'abandi banyagihugu kugira bo abandi banyagihugu bazibame babasaba. Rero mu gihe hatabonetse indongozi zibona ko ari uguteza imbere abandi atari bo gutera imbere mu kiringo c'abandi, aho turashabona yuko bizogorana cyane ko abanyafrika dutera imbere, kuko naho bazungu iyo bazanye imfashanyo usanga ari aho bazungu nyene baje kuzitanga, ugasanga nimba ari proje runaka ije muri Afrika abazungu nibo baza kurongora no kumenya ukuntu izo mfashanyo zotangwa nimba ari inyigisho ukuntu byotungana.
Uduge ku kibazo
dusubiye ku bijyanye n'ubumenyi tugenda turonka hano cyane cyane dufate mu by'ubuhinga. Nitwebwe ntitwigishwa gukora ibintu dushyira ku masoko, ahubwo twigisha gusubiramwo bya bindi abazungu bakoze nimba gipfuye tugisubiremwo. Ni ukuvuga ko muri icyo gihe tuba turiko duteza imbere abazungu twebwe nta nyungu tubironkamwo kiretse ako kazi. Rero igihe icyo nashaka kubaza ni iki nk'abantu bize iby'ubutunzi bafasha mu kibano ndetse no mu by'ubutegetsi kugira ngo ejo abantu bashobore kubona impinduka zije bivuye kuri ubwo bumenyi baronze. Murakoze, n'icyo kibazo cyanje.
Murakoze. JB mu mwishure.
Ego numva ko cyane cyane aterereye, ariko nibaza ko ivyo umuntu tuhoriza ko nuko ivyo vy'abazungu tutabikibirimwo ariko no kuraba kazoza k'ibihugu vyo muri Afrika nyene munarondeye na cyane cyane umuntu akarabira ku bihugu byagiye biratera imbere. Nene navuze yuko cyane cyane ahantu usanga abanyafurika nibaza ko bagiriye amakosa, nene navuze ubwa mbere yuko cyane cyane ari ahantu bagiye barabura uburyo bwabo bwonona ugasanga baca bafite amadeni. Muhuravye ikindi nacyo nushimika ko nuko ibintu vy'ubuntu kugira amahinguriro menshi usanga muri Aziya canke barize barabibafite amahinguriro y'ibintu hafi vyose, ugasanga abanyafurika bobo bacafise ibintu bakura hanze. Ivyo nibaza ko iyo ntambwe tugeze ko dukwiye gutera ko imbere tugenda tuje imbere, ko nibaza yuko Afrika naho iri inyuma nibaza ko ifise umwanya mwiza wo kuzotembera kubera umuntu nibaze yuko uravye kugende ubutunzi gena buratera imbere no kugende inyungu zigena zirungwa ku mwaka umwaka Afrika nibaze ko isteka zose. Murakoze.
Murakoze. Dufise kandi Elize ku murongo wa telefone. Elize uratwumva?
Ndabumva.
Ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye n'ikibazo canke intererano.
Jewe ni Bizimana Elize nkaba numbere muri Zambia.
Yego. mufisa akabazo cyanke icyumviro
ya n'icyumviro gusa kubijyanye ni gusubira inyuma kwa Afrika idatera isubira inyuma gutera imbere yewe icyo mbona ku ruhande rw'iwanjye kanini Afrika yo bisubizwa inyuma n'abatware batwara ibihugu byacu kuko hageze nk'igihe baba pandatikana akatotwara ikiringo cyo bakingana uku agutegura iterambere muri icyo kiringo bamuhaye ku ruhara rw'iwe ategura kwiteza imbere ya byose akabo kugira ngo aboneke yuko ariwe yaratwaye igihugu ubugira kabiri akaca cyako wa mwanya bamuhaye abonye kuri kuragira gera gushira akacyarondera ubutu kumi yo kwiteza utunyoni mu mbo zo kurondera ngo arabe ko yo kwiyongera ibindi biringo kanaka kugira ngo ahangane ku butegetsi nayo icyo ni ikintu cya mbere kiri mu bintu duharura yuko byaba bisubiza inyuma igihugu kuko muri za njyane za politiki baba bagiyemo igihugu nta terambere na rito kiba kikijyamo baca basubira inyuma mu mbo zo kuvuga ngo bagiye mu njyane za politiki amahera cyari cyangwa guseseka ugasanga ibihugu n'ibyahora birafasha birakasa imfashanyo niyo mpamvu jene icyo nito gikuru mbona yuko cyaba gisubiza inyuma Afurika hanini
murakoze
mugihe abatware batafite umutima wo guteza imbere igihugu bifite umutima wo kwiteza imbere ubwabo Afurika ntabwo tuzigera tugwa mu ntuze mu bukene turimo tuzoguma twagiriza bya bihugu byadukoroniza ngo nibyo bitumye dusinzikara mu ntuze mu butunzi bw'igihugu ariko ubwacu abatware bayagatwara aribo batera basubiza inyuma igihugu pema jene ko mundabibona
murakoze turabashimiye muhavuga ko iki Gilbert
ego bo arakoze avuga ati abatware batwane batuma ibihugu bitera bijya inyuma ariko na cyane cyane nibaza yuko imigambi yo gutera imbere ifashwa cyane cyane n'abantu no kwita nk'icabwenge buravye ibihugu byo muri Aziya ikintu cya mbere bakoze barungitse abana abo mashuri imbere yuko izo njyane muntu yorinda kuzivuga icyo ni cyambere kigira kabiri ugiye kuraba ibihugu byo muri Aziya byinshi usanga byegereye ku nkengera z'inzuzi bace bafata barakomeza izitekerero rudanaza ugiye kuraba naho ufata n'ubushinwa udagusanga ibi leta zegereye ku mazi nizo zidanaza hanyuma kigira gatatu bagenda barakomeza amahinguriro rero nibaza yuko ibyo bibazo bindi biza bisanga kumenga birashobora kuba bifasha mu kwerekana yuko iyo abantu batagiye mu mashuri ngo bateze imbere ubwenge ibihugu bishobora gusubira inyuma ibyo tubona bindi byose byo muri Afurika nibaza ko tubibona duhereye ukungene uravye ibihugu byo muri Aziya cyangwa ufata ibihugu byo muri Afurika ukara abantu kugiye bagenda amashuri imyaka 70-80 kugiye bagiye bagira ubwenge ukungene bagiye barahindura ibihugu byabo nibaza ko niho ucubona ubudasa ibyo yavuze ati yibaza yuko ari ukungene ibihugu bitwagwa sinzi ko ibihugu bitwagwa cyangwa ari migambi y'ukuri ibihugu kugira ngo babone iby'ukuri ibikenewe mu bihugu nibaza ko ariho cyane cyane nashimika kubera tugiye ibintu byose tubiraye politiki nibaza ko tuba dufashe inzira ngufi ibintu byose ntibishobora muri politiki ndetse nibaza yuko ibihugu byo muri Aziya twagwa neza kuruta muri Afurika ibyo murashobora kuba kuraba uko bimeze mugabo cyo nokwerekana nuko imigambi y'ibihugu byo muri Aziya nta nicyo bifana ni muri Afurika uko ibintu bigenda batera imbere uko ibintu basinya nubwo nk'amakuru bagasinya amakonta niyo kuvyiburaya ukungene bashobora ibintu vyiburaya byoroshe n'ukungene bakora ivyerekeye rudanazwa nta nico bifana no muri Afrika nibaza ko cyane cyane ari umuntu akwiye kuraba n'ukungene bagenda baratera imbere ugasanga bamaze kugirana imigendere myiza n'ibihugu biteye imbere ukungene amahinguro avyiburaya akava muri Amerika akaza muri Aziya ukamenya ni wabo cyane cyane icyo niki cyo kintu abantu muri Aziya bakoze bagakomeza rudanazwa bagakomeza amahinguriro bagakomeza nyene bonyene ubwabo muri ibyo bihugu usanga muri Aziya cyane cyane icyo bakoze murakoze
urakoze radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku bibazo bijanye n'iterambere mu karere ka Afrika aho turi kumwe n'umutumire wacu Jibe Niyongabo yigisha ivyerekeye butunzi kuri kaminuza y'u Burundi tugarutse ku vyerekeye inyubako imigambi y'igihugu ijanye n'iterambere umuntu yo kwita mu Gifaransa infrastructure ni kibazo gikomeye kuko ni kimwe mu nkingi ziterambere hatariho izo nyubako ntaterambere rishoboka umuntu yitegereje mu karere ka Afrika usanga izo nyubako zidahagije hari nibihugu aho abakoloni bari basize na nkeyi batazibungabunze neza niki cyokogwa kugira ngo iyo nkingi imwe ikomeye cyane mu iterambere ibanze ije mu buryo kugira ngo iyo migambi yose isigaye yo guteza imbere akarere ka Afrika ishoboke. Allo?
Allo?
Oui. Mwanyumvise?
Yego ndamumvise. Ibyerekeye iyo umuntu agenda guhera nko kukarorero ufate nko muri rekana rwa karorero katari keza ko muri Kongo. Ufashe nk'ibintu z'inyubako ni ibintu bisa nko kumenga biri inyuma cyane cyane ufashe amabarabara ugiye muri gihande cyangwa cyo muri icyo gihugu mvuze ni cya Kongo ugasanga nta barabara hari ugasanga mbere ni barabara ahantu uza gusanga ibarabara baheruka iyo igihumbi kimwe na 1960 ibyo ni ibintu nibaza yuko umuntu akwiye kuraba ukungene amashuri cyangwa ubwenge bwabo bagiye bashyiraho ubumenyi bw'abayinjeniyeri cyangwa ubumenyi bw'amashuri bijyanye n'ibyerekeye inyubako nibaza ko icyo ni ikintu gihandi cyane cyane gikomeye nibaza ko muri Afrika batanguye gukora uravye nk'ubu uravye nk'ibigo by'Iburaya udagusanga winjiye mu gihugu winjiye mu kindi nk'uko umenya ni mu gihugu kimwe muri Afrika ugasanga hano hose hatazibiye kubera imbibi ariko cyane cyane kubera habuze ibintu by'inyubako by'amabarabara cyangwa amashuri cyangwa ibitaro nibaza ko iyo migambi ibuze cyane cyane muri Afrika kugira ngo Afrika vy'ukuri itangire gutera imbere kandi ugiye kuraba nko muri migambi batangiye gushyira hamwe muri Afrika kenshi dusanga muri Afrika ntawe ujyangira ngo muri Union Africaine ishyira hamwe cy'ubumwe bwa Afrika iyo migambi ugasanga ntayihari ugasanga ibihugu byose biravugana bikavuga ibindi byose byerekeye amahoro n'ibindi byose mugabo kugira ngo bazogire inyubako zimwe bafata ati nka mbega yaba barayindaraye imwe bigera kuvuga yuko izova muri Afrika y'epfo muri cya gisagara cya Cap yuko gushika mu gihugu cyo muri cumi Misiri muri ke mbega ivyo bintu ko bigeze kubivuga kera mbega twese tubishyire mu ngiro mbega ntibishoboka ibyo bigeze kubivuga kera mu gihe cy'abazungu mbega ubu ntibirashoboka ntibishoboka nta nizi bavuga cyangwa ukavuga ati reka basi tuve mu burasirazuba gushika mu burengerazuba mbega ivyo birashoboka nibaza yuko cyane cyane ibyo nivyo Afrika ibuze kubona ibihugu bisa nko kumenga ntibisa ugasanga birumvikana ariko twe muri Afrika ugasanga hari ibintu byinshi duhuriye ko ariko byose tubishyira imbere nibaza ko cyane cyane aho ikibazo kiri ni ugushyira imbere ubutunzi no gushyira imbere inyubako za Afrika ziteza imbere abanyagihugu bonyine nibaza ko cyane cyane aho niho niko ndashimikira. Murakoze
tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Elize uratwumva ni ukuri uratwumva
ego ndabumva
watubwira irindi zina naho hamagaye uri
nitwa Benin yukuri ndi Bujumbura mu Gisagara
mwo tubwira mufise ikibazo canke intererano
ego ni intererano je nagira ntange nanje kuri ivyo by'ibihugu bya Afrika bitariko biratera imbere jewe nibaza ko icyo kwitwaza abazungu coco abakoloni nk'uko byagiye biravugwa kitonasubiriwa no kuvugwa cyane kuko gifise uruhara ruto cyane kuko uravye n'imyaka iheze simike abazungu bagiye ariko uravye ukuntu twagiye dutera imbere nta ntambwe novuga ni twateye ngo kubera abazungu bagiye ahubwo harabuze kwitunganya nyine hagati yacu aho usanga dutwaga umwanya munini n'ibintu by'indyane ingorane zitutavana ko tuguma tujyana hagati yacu uko mbere nk'umwanditsi ari ahantu yavuze ati habaye independence hakiye haza ibyo bitare nouveau demore nouvelle calamite novuga nta kintu kinini ahubwo injyane zabaye izindi zahinduye ubwoko gusa nayo ubundi Afurika yagumye idurumbanya saba abazungu rero nicyo cyitwaje je mbona rero ku bijyanye n'uko twatera imbere naho yego umwe wese abatwara ubwa mbere bwobwo bokunda abanyagihugu babo hanyuma umuntu wese akabona ko iterambere rimuraba tugahaguruka tugakora kuko uravye mvurorero nk'ibihugu by'Ubushinwa ukaraba mu myaka iheze itari myinshi cyane nyine byari bimeze ukacuraba n'inyubako bigeze ko ubu iterambere bigeze ko urabona yuko habaye ugukora akabugushaka natwe rero nihabe politike nziza abanyagihugu barengereye ibatandukanye bave mu njyana bashaka gutwaga umwanya n'ibidafite akamaro baje kukivi bakore hanyuma ibihugu byacu barabe ko tubatera imbere tureke kuyishinga za njyana hama ibintu by'ibiturire akamwana wa mama umitungo idasiguritse mu badutwara no ikandi baba mu bihugu bikenye mbwa basanga afite imitungo myinshi cyane imwe bakacyagenda kunyegeza nyine muri bya bihugu by'abakoloni ibyo bigasezererwa maze abarundi cyanke abanyafrika nkunze kuvuga abarundi kubera twaho urabona turi inyuma cyane gose cyane ko twokwisununura ntitugume turi inyuma kandi ubutunzi kama tubufise muri ibihugu byacu. Murakoze
hari ikintu ni ukuri avuze cerekeye ibiturire. Ibiturire nivyo hose mu bice byose bitandukanye ku isi biriho mugabe biri ku rugero rutandukanye cyane. Urugero rwo muri Afrika ni urugero rurengeye ruri hejuru cyane biri mu bibuza iterambere mu gihugu icyo cyose ibihugu byabyo byose ku isi. Umuntu aravye kandi muri Afrika abona ko nk'amafaranga ahubwo mu tonde turere turi ko dutera imbere nk'uko twari ko turavuga Amerika y'Epfo na Aziya amafaranga ava hanze aza nk'imitahe muri Afrika naho amafaranga akava muri Afrika aje iburaya yaba yokoreshejwe mu gutenza imbere akarere ka Afrika ugasanga nk'abategetsi amafaranga baje kuyanyegeza mu banki yo hanze ayo mafaranga yufashije cyane kubaka nk'amashure yufashije mu byerekeye amagara y'abantu n'ibindi bikorwa by'iterambere. Kuvyerekeye abagomba kwitwaza ko ibiturire ari ibintu biba hose mwo babwira iki?
Murakoze nibaza yuko hariyo kwitwaza yuko ibiturire biba hose nibaza yuko ibyo atari byo kubera uravye nk'umuntu byo muri Afrika uravye nk'umuri rya raporo kenshi uzagusanga ushaka no gusoma ya raporo ya Transparency International canke ukaraba ni izindi raporo uzosanga muri Afrika ari ibintu bisa nk'uko bimwe byateye isoni kubera urashobora gusanga muri Afrika umuntu ashobora gutwara amahera angana ikigega cya leta. Murafite uburorero hariho n'igitabo mbere n'umurundi yanditse hamwe n'umunyamerika umurundi yitwa Leon Sindikumande yanditse kungene ubutunzi buva muri Afrika buja iburaya kandi mwese muribuka yuko mu gihe cya Mobutu sikera cyane imyaka 80 gushika hafi 90 gica Mobutu sisiziko muri Congo bavuga ko afise itunga ryiwe rigereranya n'imiliyari 3 z'amadolari kandi ugiye kuraba ico gihe nyine Kongo yari ifite ideni rifitiye ibindi bihugu imiliyari 3 z'amadolari nubwo kandi karorero k'umukuru w'igihugu wo muri Nigeria yitwa Sani Abacha. Sani Abacha yari afise amahera angana imiliyari y'amadolari yari abitse mu gihugu cy'Ubusuwisi. Nubwo yuko mu bindi bihugu byose bashaka gusanga ibintu byerekeye ibiturire bihari mu ugasanga abanyafrika hoho n'umurengera barashaka guterura ubutunzi bw'igihugu cyose no kuvuga amahera yokwira abanyagihugu bose bakayatwara. Nibaza ko cyane cyane ari aho umuntu yafatira kwerekana yuko ku by'ukuri Afurika yari irafite ingorane nyinshi ku byerekeye gutunganya ubutunzi bwabo kandi nibaza yuko no mu byigwa umuntu akwiye kuba ngira ngo ni umuntu yobishyira mu byigwa ahantu hose si ukwiga gusa amashuri mugandi mu byigwa n'ubuzima bwa minsi yose abantu usanga bose bakunda ibihugu byabo mu ugasanga ahantu ahandi muri Afurika ugasanga nk'umuntu igihugu cye ntacyakunda ugasanga nta bitaro bihari ugasanga nta n'inzira ija hehe ntayihari. Nibaza ko abanyafurika cyane cyane niho mvuga yuko bafashe ivyiyumviro vy'abakoloni babishyira mu mitwe yabo hama ubutunzi bwabo hakubushyira iwabo babushyira mu bazungu. Niho mvuga yuko kuvuga ngo abakoloni nibo babi oya ivyiyumviro vy'abanyafurika bafashe ivyiyumviro vy'abakoloni kera umukoloni mu gutwara bitwara iwabo ariko umunyafurika bitwara he cyane cyane ntonogwe yuko Afurika cyane cyane icyo cyiyumviro cya Benin y'ukuri yavuze ukuri ku by'ukuri ibihugu by'ibinya byo muri Afurika bifite iyo ngorane iyo ntambamyi cyane cyane yo gutera imbere uravye kumwe batunganya ubutunzi bwabo ariho mvuga yuko Afurika idasa n'ibindi bihugu. Murakoze
ubundi adutekamo ni Ngoboka uratwumva
ano
ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri
ano nitwa Ngoboka Jean Claude merereye mu gihugu cy'u Rwanda aho ni mu ntara y'Iburasirazuba aho ni mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa ndabakurikiye gatanu kuri gatanu.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Ikibazo cyetere cyumviro mbere na mbere ndabanza kugushimira abo batumirwa mwatuzaniye kuri Radio rya Amerika.
Murakoze.
Ndi nabasha kubabwira nuko nibyo koko iterambere muri Afurika irakenewe kandi harimo n'ibihugu bimwe na bimwe byarigezeho harimo nk'igihugu ndimo cy'u Rwanda rwose ubwije kuri iterambere turarifite kuko nk'ubu ni ukuvuga ngo dusigaye tugura imyenda twikoreye mu gihugu cyacu, ntabwo tukitega amahanga ngo tugiye gushaka imyenda hanze y'u Rwanda nk'inkweto ntazo ni modern Rwanda turikorera ibintu byinshi turabyikorera. Mbega rero ni iterambere igihugu cy'u Rwanda kimaze kugeraho, dushishikariza n'ibindi bihugu kuba byagera nko kuri iryo terambere rero rumaze bitegeye amaboko amahanga. Kuko burya ikintu cya mbere kizana iterambere mu gihugu nabona nk'umunyarwanda uri mu gihugu ni amahoro. Buriya igihugu cyose gifite amahoro iterambere riraza pe, ntacyaribuza. Kandi bavuga by'abakoloni, abakoloni bari abakire, ubu ni abakoloni tugifite. Ibihugu byose ubwo igihugu kigifite abakoloni niyo mpamvu kitaguma no kugera ku iterambere. Cyajyaga ku iterambere gute? Ntabwo cyagera ku iterambere kabisa. Nimba ibihugu byose bigomba kugera ku iterambere bishyize hamwe bigatuza bikumvikana ubuyobozi bwabo, abantu bikabasha no kwikorera nabo bakikorera de zabo bati badateze amaboko amahanga bajya kubibirikana kose bakaza tuma mu mahanga twese bakagurwa n'abazungu. Oya kwaza abahungu nda kugira kuri te turi ku iterambere twikorera inkweto twikorera imyenda byose uyu byintu byose akenshi n'uruganda rw'imodoka rugiye kuza byose
murakoze.
Ni ukuvuga ngo niryo terambere. Icyo nababwira rero ibihugu rwose biri muri Afurika duhana imbibi rwose, icyo nabibwira nibyagira amahoro bigashyira hamwe bikumvikana n'ubuyobozi bwaho n'abaturage bakumvikana iterambere tayari rizaboneka ku buryo bwihuse.
Murakoze.
Nababwira rwose gutumirwa kandi mbashimira kuba baje muri iki kiganiro kigaragara gikumbuye n'abakunzi cyane nkatwijeje ijwi ry'Amerika.
Murakoze, turabashimiye. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Tugarutse ku kindi kibazo gikomeye muri Afrika, ni kibazo cerekeye incabwenge abantu bize. Benshi barahunza akarere ka Afrika ku mvuzo zitandukanye, bari mu bihugu by'Iburaya, bari ngaha muri Amerika, aho ubwenge bafise bwofashije mu iterambere muri Afrika buri ko bufasha ibihugu bitari binabikeneye. Mugabo impande zose zigaterana amajambo, abategetsi muri Afrika bakavuga ko izo ncabwenge zitagomba kuzana ubwenge zifise kugira ziteze imbere akarere ka Afrika. Izo ncabwenge nazo zikavuga ko zitashobora kuza muri Afrika kubera impamvu zatumye zivayo zitatorewe umuti. Mwitegereje kuri izo mpande zibiri, n'uruhe ruhande rufise ukuri, n'ikihe cyokogwa kugira izo mpande zibiri zumvikane?
Murakoze. Nibaza yuko uravye muri Afrika ikintu cya mbere nibaza yuko Afrika yahombye, yarahombye n'ibyo ubutunzi uravye kungene ubutunzi abatwaye ibihugu byo muri Afrika kenshi basanga babutwara hanze. Ikigira kabiri ni uko baragwanije cyane cyane cyabwenge. Aho rero niho niko ndashimikira yuko bajya ziya cyabwenge nizo zari kuzana iterambere mu bihugu byo muri Afrika. Uravye kuva kera imyaka 60-70 uzosanga abanyafrika bazi ubwenge benshi ntibatashe cyangwa nabo batashe bafashwe nabi. Uravye mu bindi bihugu nabo ni ugwa kandi karoro ko muri Aziya uzosanga incabwenge bazishyize mu kibanza cyazo cyiza kugira ngo bateze imbere amashuri, bateze imbere amakaminuza, bateze imbere ibitaro, bateze imbere amahinguriro. Ni ukuvuga yuko icyo bakoze hakubirukana babashyize mu mahinguriro baratera imbere bateze imbere igihugu. Ariko uravye mu bihugu byo muri Afurika basanga bobo icyo bakoze ni injyane gusa. Izo njyane rero nizo benshi bakunda kuvuga injyane izo zerekanye ibihugu byo muri Afurika bafata abantu bagiye bafise ubwenge hakubashyira mu kibanza cyabo ngo bateze imbere ibihugu byabo, bagira imigambi yo guteza imbere babashyize mu njyane. Ugasanga abenshi muri Afurika bagira gute, baca bahungira Buraya. Ugasanga rero Afurika ihombye kabiri kuva ku myaka myinshi yahomba mu njyane z'abantu bize amashuri bakaguma hanze, yahomba mu gihe abanyafurika benshi batwara ibihugu bya Afurika bagenda bafata amatungo yabo bakatwara mu bihugu by'Iburaya. Ni ukuvuga ko Afurika yahombye inshuro zibiri uravye kuva ku myaka 60 gushika hafi imyaka 200. Murakoze.
Nivyo uravye nk'ibihugu biriko bitera imbere bikomeye nk'Ubushinwa n'Ubuhindi bifise abantu benshi bakomoka muri ivyo bihugu, bamwe barasubira inyuma mugabo n'abagumye hanze baguma bakorana n'ivyo bihugu, kandi amareta y'ivyo bihugu arabishyiramwo ingufu nyinshi cyane mu gukorana nabo. Umuntu yitegereje nibo babaye inkomoko y'iterambere rikomeye ry'ivyo bihugu bibiri, Ubuhindi n'Ubushinwa. Nikiye cyokogwa ku vyerekeye akarere ka Afrika muri iyo ntumbero?
kere baza ko Afrika icyo yokora yo kwiganiza bihugu uravye bihugu bibiri ni bihugu uravye ibyo ariko barakora ubu nti ariko bakora mu bihugu by'iwabo ariko bakora mu bihugu byo hanze washa gusanga nk'ubuheze barekanye uravye ku masanamu uza gusanga nk'abashinwa ariko bagura amahinguriro y'Iburaya ejo barekanye amahinguriro yo mu Faransa abashinwa ariko baragura barekanye umuntu akora impuzu mu Bushinwa akazina kuzidanaza mu by'Iburaya nibaza yuko muri ubwo bwenge nyene kubera amahinguriro kandi ugasanga ibyo bakoresha bikoresha iwabo nuvuga yuko ingorane z'iwabo zo mu bihugu byabo ntibigeze bazibona barazirengeye kubera ubwenge bafite kubera uravye nk'ibihugu nari naguhaye kare akarero k'ibihugu byo muri by'Ubuhindi Ubuhindi harageze ahantu igihugu cy'Ubudage gihamagaza abantu bazi ubuhinguriro vyerekeye bivuze tekinoloji ubuhinga bwa none ugasanga abantu bose baba engineer benshi ni bagiye kubikorera mu Budage arabahindi kubereke ubwenge bakomeje politiki y'ubwenge byo gushyira abantu mu mashuri yo guteza imbere bakiga mu bihugu by'iwabo bagateza imbere amashuri y'iwabo bagateza imbere bakongera bakiga no hanze kandi mu cyo gihe ugasanga barafite akantu ko gukunda ibihugu byabo bagomba bataha bose bageze ku rwego aho ubona ubu ariko batera imbere basa nk'ukumega ibihugu byo hanze bisa nk'ukumega bagize ubwo kubereke iyo umuntu akora
Tura mutaye ku murongo wa telefone mutumire wacu reka tubandanye mu kanya Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turiko tuvuga ku vyerekeye igituma akarere ka Afrika kadatera imbere mu gihe utundi turere dutandukanye two ku isi n'utwari twigeze guca mu bibazo bisa ni bya Afrika twotwo twashoboye gutera imbere umuntu afashe akarorero nk'akarere ka Asia agafata nakarorero ka Amerika yepfo twa turere ubu turugeze ku ntambwe zikomeye ziboneka mu gihe muri Afrika uretse ibihugu bimwe bimwe biri kurushi ataterambere riharangwa na gato tugaruke rero ku mutumire wacu twashobye gusubira ku murongo wa telefone ndashaka ndababaze umuntu yitegereje akarere ka Afrika niko karere karimo abantu bakiri bato ku rugero runini harabavuga ko ibice 65% kwijana by'abanyafrika bigizwe n'abari munsi y'imyaka 25 akaba bibaza kwivyo bishobora kuba kugira kamaro gakomeye bikaba inyungu ku karere ka Afrika nkuko bishobora gutera ibibazo uko ibintu byifashe muri iki gihe umuntu aravye abo bakiri bato mubibona gute
murakoze kuri icyo kibazo uravye ibiharuro bisa nkuko menga bisana bya bihugu byo muri byo muri Aziya bari bafite iharo bitani ibi icyo bakoze ni bazaye ko cyane bose bashize amashuri hanyuma bashira mu bumenyi butandukanye abo rero bize amashuri bakagira ubumenyi butandukanye niwe wagarutse bafite bahindura ibihugu by'iwabo nuva yuko biya vyerekeye amusanga abantu bose bahurumbira kuja kurima mu nisuka ibyo babihindura baza mu mahinguriro maze kugira amahinguriro baradanda bahingura baradandaza barashora hanze nibaza ko kazoza ka Afrika gahagaza aho nyene kazoza ka Afrika ni mu bantu bakiri bato bashora guhindura ibintu ko babisanze nibashaka kubihindura rero batagiye mu mashuri batagiye kurondera ubumenyi nibaza ko ari bahagaze ntamwe ikomeye yuko kubona abantu bakiri bato bafite hafi imyaka 25 aribo benshi kandi aribo kazoza k'ibihugu bya byo muri Afrika nibaza ko aho bihagaze cyane cyane nuko bagira ubumenyi bakagira ubwenge bakagira ubumenyi butandukanye kugira ngo bazohindure ibihugu byabo
murakoze murakoze ku mirongo ya telefone dufite Emmanuel uratwumva Emmanuel watumva? Emmanuel ntawe dufise ku murongo, ntawe dufise ku murongo, dufise Joseph watumva?
Yego ndabumva.
Watubwirira indi zina naho hamagaye uri?
Twagiye Imana ndi mu Rwanda.
Mufise akabazo canke intererano?
Mfite akabazo ariko muhanze mu ndamukiriza umutumire.
Arabumva?
Yende baramutana jewe urakoze
yego kuri icyo kijyanye no kudatera imbere kw'ibihugu byo muri Afrika ese ibi bijyanye n'ubuhinga ndavuga tekinoloji abazungu bazana muri Afrika cyane nk'urugero nk'ibi ikoreshwa mu nganda nk'izi z'amarobo. Urugero nk'ahantu hakoraga nk'abakozi nka 30 ugasanga hakoze iyo robo imwe. Urumva byo biba bidateye ubukene abo bakozi bahakoraga, bigatuma babura iterambere mu bijyanye no kwiteza imbere. Murakoze.
Murakoze mu mwishure JB.
Murakoze. Byukuri ibakoresha mu nganda bisa nka robo, uza gusanga ari ibintu bisa n'ibizimvye bigomera menshi. Nubwo yuko umuntu asanzwe afise ihinguriro ryiwe, arashaka kuraba ati mbega nzanye robo cyangwa nzanye imashine, ako nzana abantu 30 cyangwa 50 nkazana imwe, mbega byogenda gute? Nibaza ko icyo giharuro uzosanga mu bihugu byinshi, aho uzosanga amarobo ni mu bihugu nk'Ubuyapani. Ubuyapani usanga ari abantu bake, mu bihugu usanga ibintu byerekeye tekinoloji cyangwa iterambere mu buryo bwa none ariyo ikomeye. Ugereranya muri Afurika, muri Afurika ubwo rugezo ntibararushikira, mugabo bashaka kubishikira mu myaka iri imbere. Nuvuga yuko ubu hatari abantu benshi bashaka gukoresha amaboko kandi bagifata amahera make. Uravye rero ugereranya rwo hagati icyo umuntu akora n'amaboko kandi afata amahera make n'iyo robo, ndagusanga rero umuntu afise nk'ihinguriro agira ibiharuro akabona neza yuko iyo robo hataragira yuko yizana, mugabo mu gihe kizoza ashobora gukoresha izo robo. Mbere uravye nk'amahingura mwamwe ni hake udosanga muri Afurika izo zihari, mugabo zirashobora ko zizoza mu myaka iri imbere, kuko ubona ko iterambere risa nk'uko umenga riranyaruka kandi ibihugu bigenda bitera imbere birabira ku bindi bihugu. Nibaza ko ari ukuntu mwishura. Murakoze.
Murakoze. Ikindi umuntu yihweje araba nk'ibidandazwa byo muri Afurika byinshi biva mu matungo yo mu butaka, ibihugu byo muri Afurika biguma bibigurisha bidahinguye. Umuntu yavuga ko ari ikindi mwiragi y'ibihe by'igikoloni, ibyo bigatuma bihomberamwo mu gihe byo baye bigurisha ibidandazwa bimaze guhingurwa byogira agaciro kurushiriza. Nikiye cyo kokwa kugira iyo ntumbero ihinduke, ibihugu byo muri Afurika bitangure guhingura ibidandazwa bisanganywe kugira byongereza agaciro mu gihe bibigurishije hanze bironka amafaranga kurushiriza yo guteza imbere igihugu.
Murakoze. Icyo bokora ni ukongereza imitahe kandi bakigira imigambi, nuvuga nti imigambi irashe kugira ngo bazofate ibyo bintu bahara bashora ku bwinshi bitagira ikiguzi bakabihingurira iwabo. Ni ukuvuga yuko ibyo birakeneye ubwenge bwo kugira ngo bashire amahinguriro, kandi harakeneye cyane cyane n'imitahe kubera ayo mahinguriro uzo gusanga ari ibintu bigw'amahera menshi. Kugira ngo rero bazo kenshi mu bihugu byinshi bagiye barakora, bagiye bagira isa nk'amasezerano, ugafata isezerano ry'igihugu, bafata ikindi gihugu usanze ushoreramo ibyo bidanazwa, bakagufasha bakabihindurira aho nyine nko muri Aziya niko bagiye barakora. Ugasanga rero imitahe iri kubiri, nuvuga ko murayisangiye hagati y'icyo gihugu cyitwa ko giteye imbere cyangwa umunyamutahe ateye imbere hamwe n'uyundi asanzwe ari muri icyo gihugu gishaka gushora cyo muri Afurika. Kenshi ariko bagiye barakora muri Aziya, ugasanga bazanye amahinguriro avuye hanze arashyitse muri ibyo bihugu byo muri Aziya. Nibaza ko na Afurika niko bakwiye gukora, bakazofata amahinguriro ari hanze bakayazana ngaha mu bihugu by'iwacu, hama bakazoshora ibidandaza bifite agaciro.
Murakoze. Mfatiye no ku karorero ka Botswana. Botswana ndibaza ko imaze gushyira mu bikorwa imigambi yo guhingura ubutare bwa diyama yahora igurisha budahinguye. Nibaza ko biri muri iyo nzira.
Ego ni vyo nyene kubera Botswana murazi ko ari igihugu giteye imbere, novuga ko nk'igihugu ca mbere hamwe ku rugezo rumwe rwa Morisi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umuntu yitegereje Ubushinwa ubu bukorera mu bice bitandukanye vyo muri Afurika, yamara Abanyafurika batahakanuriye amaso Ubushinwa ntibuje muri Afurika kubera bukunda Afurika, buje ku nyungu zabwo kubera ubiriko kuguma butera imbere vyihuta, bukeneye amatungo ari mu butaka muri Afurika kugira afashe muri iryo terambere riko riranyaruka mu Bushinwa. Abanyafurika batahakanuriye amaso Ubushinwa ntibuzoza ngo bashirire ibintu ngaho imbere yabo ku nyungu zabo batabisavye, ivyo navyo bigaca nko mu masezerano bagiranira. Nibaza ni ngaho vya biturire bigaruka, mubona Abanyafurika bokora iki kugira bakuremwe inyungu, izo nyungu zigirira akamaro impande zose hagati ya Afurika n'Ubushinwa?
Jene wazaye ko cyane cyane ikintu boshira imbere ni nubwo ntihandi nubwo ndiyekeye ubwenge bwo kumenya guhingura ibi ibintu Afrika ishaka gushora hanze kubera Afrika ubushinwa cyo buje gukora nk'ibijya bihugu by'Uburaya barakeneye ibintu no kwita nka matetsomie ibintu bikenewe mu mahinguro y'iwabo no kuvuga yuko ico gihe ubushinwa buza nk'ibihugu by'Uburaya no kuvuga ko mu masezerano moteza kuraba inyungu ya kimwe n'ikindi kugira ngo iyo umuntu afite ubwenge cyangwa akamenya guhingura ibidandazwa byiwe bikiri muhira bikiri muri Afrika niho novuga yuko Afrika ishobora kunguka kandi ibyo ntibishoboka guhingurwa atari mitahe cyangwa atari ubwenge uko bikora nibaza ko cyane cyane nushimikira murakoze
ku murongo wa telefone dufise vuga neza uratwumva umwanya ugiye kuturangirana uvuge aho uri n'irindi zina uvuge n'akabazo cyangwa intererano ubufise unyarutse
yego ndi muri kamene kiremba mu ntara ya Ngozi
munyarutse mufise ikibazo cyangwa intererano
nk'intererano
yego alo turamutakaje ku murongo wa telefone radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku bibazo bituma karere ka Afrika kadatera imbere ukurangiza nagomba ngaruke ku byo president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yoba yaravuze ku karere ka Afrika ibihugu bya Afrika byitiranya n'utuzu twa sugumwe mwibaza kwico co tuma abanyafrika ubu bakanguka bakabona ko atanu umwe abaha agateka mu makungu bakisubira ko bakikubikwita agatima mpembera mwo bivuga kwiki
murakoze ico kibazo ryo kuri nibaza ko byotuma abanyafrika bose bakora imigambi irashe minashobotse ibihugu byo muri Afrika bigafatanya kugira imigambi yabo y'iterambere kora twabibonye kenshi nko bihugu byo muri by'Uburaya biteye imbere byagibiragira imigambi bagafatanya igihugu kimwe n'ikindi nibaza ko igihugu cyose cyo muri Afrika cyogira imigambi y'iterambere y'imyaka izoza kandi iboneka irashe kugira ngo abantu bareke kuvuga ngo hari ahantu hatabona cyangwa hataboneka cyangwa hasana nabi ariko byekeye umukuru w'igihugu cya Amerika cyo nibaza nuko hari ibihugu byinshi byo muri Afrika atazi ataragira n'ubushakashatsi byinshi kugira ngo anabimenye kuko kubera nibaza yuko abimenye yumenya ko ari impande zo muri Afrika zimwe zisa na Amerika ugiye mu gihugu cya Afrika y'Epfo ukaja mu gisagara mu ntara ya Cape Town cyangwa muri Pretoria cyangwa ukaja mu bihugu bimwe byo muri za iri muri twagiye turavuga Botswana na Namibia wabona ko ari ahantu hasana muri Amerika nibaza ko iyo yongereranyo nibaza ko aho yari ihenze asanga ko umenga atasomye ibinyamakuru byinshi murakoze
unafatiye ngaho si igikorwa cya Afrika cyo kwerekana isura ryacyo mu makungu ku marketing ibyo no kwita ku marketing isura ya Afrika kugira bari menye neza uko Afrika iri kuko ibyo nibyo biri mu byo abanyaburaya nangaha bimvira kuva kera kuri Afrika bayibona nkuko bayibona mu mafilme canke ku ntwaro y'abakoloni se kazi ka Afrika kuko ihesha isura nziza
murakoze by'ukuri uravye nk'amasarama na amwamwe urabiye ku masanamu ya satellite iyo kuberekana kuri satellite berekana yuko ibigo byo muri Afrika niho hantu hatabona niho abantu batagira amatara niho abantu habuze ibintu byinshi ico gicapo ni gicapo nibaza ko abanyafrika na cyane cyane abantu bakiri bato bafite imyaka mike gushika ubu bazohindura mu myaka izoza bakazogira naho batabikora ubunyene mugabo bakazogira ibicapo by'ibintu bazokora mu myaka iri imbere bazazovuga ati nk'umu Burundi ni ukuba yuko nk'ibice hafi bitanu n'igice nibo nyine bafite amatara mu Burundi ya regidezo uvuga ko umuyaga nkuba nibaza ko ari gicapu umuntu akwiye guhindura kugira ngo imyaka izoza n'ibiburiburi zobere nk'umuntu umwe cyangwa babiri bashaka ko batayafise n'uvuga nibaza ko ari gicapu bakwiye guhindura.
Murakoze cyane mutumire wacu Jibe Niyo Ngabo yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi twako tuvuga ibituma karere ka Afrika kadatera imbere biboneka. Turashimiye abagize uruhare muri iki kiganiro abaduteye akamo bazi ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro vyabo namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga turabashimiye mugira ibihe byiza.
Ini Radio Ijwi ya Amerika.